This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Kirundi and Kinyarwanda.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi wa kabiri itariki 30 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2014. Muri kumwe na Jefiteni Yongabo
na Etienne Karekezi hano i Washington. Fideli, wiriwe neza?
Wiriwe Etienne.
Namwe watwumva ndabasuhuje muri uyu mwanya, ni sama n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.
Nayo rero kugira ngo jewe nzohewa kazi nahora nkora, oya n'ukuri noba ntaye abanyagihugu, nuko noba ntaye abana, jewe sinzodeha ku byo nahora nkora kandi sinzohindura, ahubwo nzosombiriza.
Uyu ni bwana Pierre Claver Mbonimpa, wari umaze iminsi afunze, yarekuwe ejo muri gereza ku mpamvu z'uburwayi, ejo kuwa mbere rero i Bujumbura mu Burundi. Aravuga ku irekurwa rye ndetse no ku ngingo yiyemeje guhana uburenganzira bwa muntu. Iyi nkuru kimwe n'izindi zikomeye ku isi, harimo ingaruka z'indwara ya Ebola mu mibanire y'abantu, turazigarukaho mu kanya gato mu biganiro byacu. Hagati aho mugume ku maradiyo yanyu. Mu makuru avuga ku isi hano i Washington, president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama na minisitiri w'intebe w'Ubuhindi Narendra Modi bumvikanye kuzakorera hamwe mu kongera ubufatanye mu by'ubuhahirane, ishoramari, ikoranabuhanga ndetse n'umutekano. Iki kibazo cy'umutekano kirimo ubufatanye mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba, gukora ubushakashatsi mu by'ubuzima no guteza imbere abagore. Harimo kandi no kongera uburyo bwo kubona ibiribwa bihagije ku mugabane wa Afurika no muri Afghanistani. Abo bayobozi bombi batiranye ibiganiro byabo kuri wa kabiri hano i Washington muri presidansi ya Amerika. Ejo ku wa mbere ku mugoroba nabwo bari babonanye basangira ku meza muri presidansi ya Amerika.
Leta nshasha y'igihugu cya Afghanistan na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarateye igikumu ku masezerano yerekeye umutekano yari yatebeshejwe igihe kirekire azorekurira inteko z'abanyamahanga 12,000 kuguma mu gihugu cya Afghanistan igihe ibikorwa bya gisirikare by'inteko zo mu mahanga bizorangira ku itariki 31 y'ukwezi kw'12. Umuhanuzi ku bibazo byerekeye umutekano w'igihugu cya Afghanistan Hanif Atmar na ambasaderi wa Amerika muri Afghanistan James Cunningham barateye igikumu kuri aya masezerano mu birori byerekanywe kuri televiziyo uno munsi kuwa kabiri ku murwa mukuru wa Afghanistan Kabul, umunsi umwe inyuma y'uko Ashraf Ghani ashikiye amabanga ya president w'igihugu cya Afghanistan. Amasezerano arekurira inteko zo mu mahanga kuguma muri Afghanistan mu kiringo cy'imyaka 10 kugira zibandanye guhiga umugwi Al-Qaeda no kubandanya kumenyereza inteko zijeje umutekano z'igihugu cya Afghanistan. Igihe amasezerano yategwa ku igikumu, Ghani yatangaje ko amasezerano akenewe ku byerekeye umutekano mu gihugu cya Afghanistan no mu makungu.
Naho umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wemeje kugumisha ibihano byafatiwe Uburusiya, nubwo hari agahenge mu mirwano hagati y'ingabo za Ukraine n'abazirwanya bashyigikiwe n'Uburusiya. Umuvugizi w'uwo muryango w'Uburayi yasobanuye ko Uburusiya butakoze byinshi bihagije ku buryo ibihano byakorwaho. Abanyaburayi bashaka ko izindi ngingo zikwiye mu masezerano yo guhagarika imirwano zakubahirizwa. Ukraine n'ibihugu byo mu Burayi na Amerika bishinja Uburusiya kuba buhembera imirwano ibera mu burasirazuba bwa Ukraine, buha inyeshyamba intwaro ndetse n'abarwanyi. Uburusiya buhakana ibyo birego. Ibihano by'abanyaburayi byibasira, tubibutse, amasosiyete y'ingufu z'amashanyarazi n'izikora intwaro kimwe n'abanyemari ndetse n'abanyapolitiki bo mu Burusiya.
Abagwanyi b'abakirudi mu gihugu cya Iraq bagize uno munsi wa kabiri ibitero ku birindiro by'umugwi ISIL bafashijwe n'ibitero by'indege z'inkwano za Amerika n'inteko z'igihugu cya Iraq. Ibyo bitero byashimikiye cyane cyane mu bibanza byiziziwe n'umugwi ISIL mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cya Iraq. Ibitero by'indege z'ingwano byarabaye kandi mu gihugu cya Siriya, aho byasambuye vya muzinga n'ibigwanisho birasa amarokete vy'abagwanyi b'umugwi ISIL ku nkengera z'igisagara cya Kobani. ivyo bitero bikurikira ibikorwa vya gisirikare vy'umunsi w'imbere yaho vyatumye bisagara vyo mu ntara ya Diyala vyari mu minwe y'abagwanyi mu mbwe ASO bisubira gufatwa mu gihugu ca Siria abagwanyi b'abakud babandanya gukingira gisagara kiri ku rubibe n'igihugu ca Turkiya ca Koban igihugu ca Turkiya ca komeje inteko ku ruhande rw'urubibe rw'ico gihugu kaba cabigize ejo kwa mbere mu gihe abagwanyi b'umugwi ISO bashika ku birometero 5 by'igisagara cha Koban inama nshinga amateka y'igihugu cha Turkiya iriko iriweze itegeko ryorekurira ingingo za gisirikare ku mugwi ISO amatora akaba yitezwe ku munsi wa 4 abatabaga rumwe na leta ya Turkiya ntibashigikiye iyo ngingo ivyerekeye ingingo za gisirikare igihugu cha Turkiya kizofata bikaba bidatomoye
atwibutse abakomeje kutwumva ko ni radijwe rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Fidel tugane gato muri Hong Kong umuyobozi w'umujyi wa Hong Kong arasaba ko imyigaragambyo isaba demokarasi yahita ihagarara nubwo abayiteguye batera ubwoba ko bashaka gukomeza kutumvira ibyo gutegetse bubasaba mu ijambo uwo muyobozi yavuze uyu munsi kwa kabiri yasobanuye ko atazegura ku kazi ke cyangwa se ngo akore amavugurwa ya demokarasi yaguye nkuko abigaragambyo babisaba ahubwo uwo muyobozi Leung Chun Ying yahamagariye abakora imyigaragambyo imaze iminsi 5 guhita bayihagarika kuko imaze kurenga igaruriro yongeyeho ko kandi iyo myigaragambyo yanyuze n'amategeko abigaragambya muri Hong Kong barasaba ko kwiyamamaza ku myanya y'ubuyobozi mu matora ya 2017 muri Hong Kong byakorwa mu bwisanzure ariko guverinoma y'Ubushinwa ivuga ko igomba kusuzuma no kwemeza urutonde rw'abakandida bagomba kwiyamamaza iyi kandi niyo myigaragambyo yasimusiga ibaye muri Hong Kong kuva mu gihe cy'abagakire 1997 ubwo Ubushinwa bwasubiranye umujyi wa Hong Kong wahoze ubundi ugenzurwa n'igihugu cy'Ubwongereza mu myaka myinshi yashize.
Raporo nshasha ivuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bava mu karere ko muri Afrika mu burengero batakaje umwe canke abavyeyi babo bose kukiza cha Ebola benshi muri bo bakaba bariko bacigwa ivomo n'inshuti zabo kubera ubwoba bwo kwandura Ebola. Iyo raporo y'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'itabana UNICEF yasohotse uno munsi wa kabiri yamenyesheje ko abana 370,000 bava mu bihugu vya Guinea, Liberia na Sierra Leone batakaje umwe mu bavyeyi n'ibimburimburi kuva ikiza cha Ebola cadutse mu mpera zo mu mwaka urangiye. Manuel Fontaine umuyobozi w'ishyirahamwe UNICEF mu karere ko muri Afrika mu burengero na Afrika yo hagati avuga ko abana bagizwe imfuvye n'ikiza cha Ebola kenshi bakigwa n'inshuti zabo yamara rimwe na rimwe siko bigenda kubera ubwoba bw'ico kiza. Ishyirahamwe UNICEF ryamenyesheje ko ririko rirafasha abo bana mu bihugu vya Guinea na Sierra Leone hamwe na Liberia. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko mu gihugu cya Sierra Leone rifise imigambi yo kumenyereza abarokotse kuri Ebola muri iki gihe badashobora kwandura iyo ndwara kugira ibitero kugira biteho abo bana mu bibanza bifasha abageramiwe n'ikiza cya Ebola. Ebola imaze kwandukira abantu barenga 600,500 mu gihe cyo kiza kimaze guhitana abantu barenga 300,000 muri Afrika yo mu burengero.
Fidel tugarukiye hano i Washington umuyobozi w'urwo rw'abashinzwe umutekano ku ngoro ya presidence ya Amerika avuga ko ikosa ryiherutse gukorwa hari umuntu wiroha muri iyo ngoro ntawe umuhagaritse bitakwihanganirwa yarahiye ko ibyo bitazongera kubaho mu kazi ke. Madame Julia Pearson yasobanuriye komisiyo ya Kongere ya Amerika uyu munsi kwa kabiri ko ariwe iryo kosa ryabazwa ryabaye tariki ya 19 ukwezi kwa 9 turimo. Uwo winjiye muri presidensi ya Amerika witwa Omar Gonzalez yahoze ari umusirikare mu ngabo za Amerika kandi yarwanye intambara yo muri Iraq ubu afungiye hano i Washington aho ashinjwa ibyaha byo kwinjira ahantu habujijwe afite intwaro ahamijwe icyaha yafungwa imyaka igera ku 10. Kubakomeje kutwumva kandi ibi gahunda biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugera kwa gatano kuri radio Inshuti ya Bose ku murongo wa FM 83 ndetse no ku Ijwi rya Amerika ku murongo wa FM 104.3 i Kigali mu Rwanda.
Mushobora kandi no kurushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www akaburungu radio yacu voa akaburungu com.
mu makuru ya kare duhere mu Rwanda. Guhera uyu munsi gereza gisirikare yo ku Murindi irakira abagororwa babiri bashya barimo Brigadier General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Urukiko rwa gisirikare rw'u Rwanda rubakekaho ibyaha ruvuga ko bibangamiye umutekano w'igihugu. Mugenzi wacu wasumuta kabuye kurikiranya iby'uru rubanza niwe ugiye kuduha ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru.
Kuri Colonel Tom Byabagamba, urukiko ruvuga ko kuba yarakiriye imbunda yahawe na Serge Kabayiza François akayimarana iminsi itatu akayitanga ari uko inzego z'umutekano ziyimwatse, urukiko ruvuga ko yari impamvu ikomeye ituma akekwaho ibyaha ku cyaha cyo gukwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage. Ubuyobozi ubushinjacyaha buvuga ko Colonel Tom Byabagamba we ngo yaba yaravuze ko mu Rwanda hari akarengane ka politike, ko nta bwisanzure buriho. Gwena vuze ko FDR ari umutwe udateye ubwoba, mu gihe FDR ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba. Ubushinjacyaha buvuga ko Colonel Tom Byabagamba yagiye asabwa kenshi kwitandukanya n'agatsiko garwanya leta y'u Rwanda ariko ngo ntabikore. Colonel Tom Byabagamba yari yasabye abamushinja kumubwira baba barashatse kumugira inama ko we ntabazi. Urukiko ruvuga ko Colonel Tom Byabagamba yandikiraga abajenerali ubutumwa bugufi ngo bugamije gusebya leta. Colonel Tom Byabagamba yavuze ko atabyibuka akanibaza ndetse uburyo yatinyuka gushishikariza abasirikare bakuru b'abajenerali abacengezamo amatwara bangisha igihugu kandi we ari muto kuri bo. Urukiko rukavuga ko izi mpamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha kuko nabo bajenerali ngo yoherezaga ubutumwa bugufi bamushinja ibi byaha. Naho General Frank Rusagara we urukiko rwavuze ko aterekanye ko yari afite uburenganzira bwo gutunga imbunda, mu gihe we yari yabwiye urukiko ko nk'umusirikare mukuru yumvaga nta cyamubuza gutunga imbunda, mu gihe avuga ko yazibonye nk'impano. Urukiko ruvuga ku cyaha cyo gukwiza ibihuha ngo byemejwe n'abasirikare bakuru yabwiraga amagambo abashishikariza kuyoboka ishyaka ritaremerwa mu Rwanda rya RNC ndetse no kumva radio y'iryo shyaka rirwanya leta y'u Rwanda. Wunganira General Frank Rusagara yabwira urukiko ko nubwo yabwira abo basirikare bakuru bitavuga ko abo basirikare aribo rubanda, ku kibazo cy'ifungwa ritemewe n'amategeko ngo ryakorewe General Frank Rusagara na Serge Kabayiza François bose basezerewe mu ngabo. Abunganira baregwa bavuga ko abo bunganira bamaze iminsi itandatu bafunzwe batarabazwa n'inzego zibifitiye uburenganzira. Urukiko rwemeje ko ifungwa ry'aba bagabo bombi ari amakosa, ariko ruvuga ko iyo uregwa yafashwe mu buryo bunyuranije n'amategeko ariko ngo akaba akurikiranyweho icyaha gikomeye ko afungwa ariko akaba yakurikirana mu nkiko wamufunze mu buryo bunyuranije n'amategeko. Uwa gatatu wasabwe gufungwa iminsi 30 ni Serge Kabayiza François, we urukiko rukaba rusanga atari gufata imbunda yakuye kwa General Frank Rusagara ngo ayijyane kwa Colonel Tom Byabagamba, ko yagombaga kujyaniza imbunda ahabikwa imbunda kuri polisi. Ntacyo abaregwa bagaragaje nyuma y'icyemezo cy'urukiko usibye ko bahise bajurira icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu gikurikiranyweho General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Kiramutse kibahamye bahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 10 na 15. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Asumta Kaboyi. Tukiri kandi kuri iyi nkuru Asumta, reka tugaruke gato ku kirego ubushinjacyaha buvuga ko General Frank Rusagara yaba arashishikarije abasirikare bakuru kuyoboka ishyaka rya RNC ihuriro nyarwanda. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi hamaze kubaza iyo kibazo umuhuza bikorwa b'ishyaka RNC ihuriro nyarwanda, Bwana Rudasingwa Theogene yamubaje niba aziko General Frank Rusagara yaba yarakoze ako kazi ko gushishikariza abasirikare bakuru kuyoboka ishyaka ryabo.
Ntabwo rwose mbizi na gato, ntabwo nzi ko yaba yarashishikarije abantu kuyoboka RNC ihuriro, cyangwa se ko yashishikarije abantu kumva radio itahuka. Uretse ko ibyo wenda nicyo uri bumbaze, numva nta cyaha cyaba kirimo aramutse yaranabikoze.
Ariko se ubundi ni umuyoboke wa RNC?
Ntabwo rwose navuga ko General Rusagara yari umuyoboke wa RNC, ariko kuba umuyoboke wa RNC ni ibintu biba mu mutima. Ngira ngo aho ngaho niho ubutegetsi bw'i Kigali bukore ikosa rikomeye, kuko ntabwo bashobora kureba mu mitima y'abantu bose, abanyarwanda miliyoni 11 cyangwa 12, ntabwo rero nshobora kureba mu mutima wa Rusagara. Birashoboka ko ashobora kuba ari umuyoboke wa RNC nk'uko ashobora no kuba atari we, ariko rwose ntajyamya mfite yuko Rusagara yari umuyoboke wa RNC.
mwari muvuze ko kuba umuyoboke wa RNC bitabari ikibazo bitabari cyaha kandi RNC urwanda ruyirega ko ari umutwe w'iterabwoba none se ubwo ntabwo byabari cyaha
ibyo niko nyine leta y'urwanda ibona niko inabivuga n'urwitwaze kuko njyango uretse nibyo ngibyo ngirango urabizi neza yuko ari jewe ari nabandi bagenzi banje mu mwaka w'2010 kwandika ka kandiko kitwa Rwanda briefing ari byo bahereyeho kudukatira burundu igifungo cy'ubuzima bwose imyaka 24 ngirango je niyo bankatiye ibyo rero sitwebwe gusa kukurebe mu buroko bw'u Rwanda urebe ivaho hirya no hino iyo mirambo twumva hirya no hino wumva abantu bafunze abantu bishwe ibyo byose yo ntabwo ari twebwe mutwe witerabwoba ahubwo ubutegetsi bw'ikigali mu byukuri ni umutwe witerabwoba ibyo rero twebwe siko abanyarwanda batubona siko twibona ariko nyine nibyo bakoresha kugira ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi babahohotere muri ubwo buryo nk'ukuntu bahohoteye Rusagara cyangwa se by'abagamba n'abandi bose
ariko se kuba bamujijije RNC byaba bivuga yuko RNC urwanda ruyekeka ko ifite abayoboke mu Rwanda
irabizi cyane nicyo gituma nyine ubu ngubu leta y'u Rwanda buyahiye ubwoba urangira ngo murabikurikirane neza murumva ubwo abanyarwanda bafite cyane cyane murabona ibera muri FPR abantu bahoze ari abakadre bo mu rwego rwo hejuru muri FPR murumva mu gisirikare ko bahiye ubwoba kuko Kagame n'agatsiko ke bareba hirya no hino bakareba imbere inyuma hose bakasanga ihuriro bakasanga RNC nibyo rero nta handi bishinge nuko bazi neza yuko nyine mu Rwanda hari abayoboke benshi bihuriro.
Dr. Rudasingwa ndabashimiye.
Murakoze cyane.
Nibutse abakomeje kutumva ko iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda.
Burundi leta iragabisha uwo wese yoshaka kwifatikiza irekugwa rya Petero Claver Mbonimpa mu kwerekana ko mu Burundi hatsindaro ukudahana ivyaha ivyo ni bimwe mu biri mu itangazo umuvugizi wa leta ya Burundi yasohoye aho ni mu gihe Petero Claver Mbonimpa we avuga ko atarota ahesha guharanira agateka kazi na muntu nivyo tabita mu kamusoni atushikiriza
Ni jambo rya mbere yatangaje inyuma ya meza ane yaramaze afunzwe Petero Claver Mbonimpa yamenyesheje ko arakanyamuneza kuri we ariko ngo bamurekuye bateba amagara yiwe yamaze gusinzikara
mwari mumaze amezi ane mutumva jewe mvuga ni ukuvuga rero yuko uri mu munyororo baba bakugaye ururimi ngo ntuvuge ijambo na rimwe aho rero jewe nkagira nti ni byiza ko bandekuye ariko rero nkagira nti bandekuye bateba kandi naratwari twabisabye kuva kera bandekuye kunshuro igira gatandatu iyo baza kundekura mu bujuro ya mbere canke ya kabiri amagara yanje ntihari gusinzikara gushika hiye
warongwe ya prodehashe akabandanya yibaza igituma batamureko yakirikare bakanindira igitsure c'amakungu
ariko rero nkagira nti kuki bari barindiriye mpaka abanyagihugu barinde kuvuga izinduru aho mashira hamwe abo mu maradiyo minyamakuru barinde kuvuza amaruru nabo nyene bigasendwa gushika hamwe haza abanyaburaya mbere n'umuperezida w'igihugu gikomeye cyane akajamwo bakabona bo bari banakundekura je rero nkagira nti nashimye ariko rero ko je biwanje karahaze nicyo gituma ngira nti nejo bundi umucamanza azeyumvirize cy'umuntu ari karasaba arabe kwa gisabye koko gikwiye ntiyumvirize ikindi kivi nyuma y'ubutungane
mu kiganiro yabamenyesha makuru kuri wa kabiri Mbonimpa yavuze ko nahamagara mukitse kandi akaba anageze mu zabukuru ngo narota hesha guharanira agateka kazi na muntu
sinari nzi kw'inyuma yanje hari isinzi ry'abantu nk'iryo nawe nyitariki zine mu kwezi kwindwi sinari nzi yuko umukuru w'igihugu akomeye nka Obama yomenye kuvuga izina ryanje y'ikirundi Mbonimpa murazi ko rigoye kuvuga no ku murundi nayo rero kugira ngo jewe nzoheba kazi nahora nkora oya n'ukuri no bantaye abanyagihugu ni uko no bantaye abana jewe sinzodeha kuvyo nahora nkora kandi sinzohindura ahubwo nzosombiriza bamwe rero bahora bikika mukiza bagakora ibibi ngo siho ndi ngo sibizovugwa ekanyabura ahubwo barabari nyegeza barabyo baja nzobivuga ku mugaragaro kujya nabivuga bashaka bazeze baze bakereye izosi bazefuma bayikora jewe ntabona
nao Petero Claver Mbonimpa avuga ko yarekuwe kubera kamo kama kungu leta Burundi Burundi yo irabihakana. Mitangazo leta ya Burundi yasohoye kuri wa kabiri rivuga ko ata muntu numwe yaremereye ubutungane kugira ngo Nima arekugwe. Yaba leta abashinga mateka ba Buraya canke yandi mashira hamwe yaba yo mu Burundi canke ayo mu makungu ngo na numwe yateye igitsure ubutungane muri yo dosiye. Ikintu kimwe gusa catumye Mbonima arekugwa ngo na matohoza ingene amagara yiwe yifashe ayo nayo ngo yari yasabwe n'ubutungane bw'u Burundi imbere yuko hagira umuntu numwe wundi abisaba. Leta y'u Burundi muri iryo tangazo yashizwe ku mukono n'umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba yanasavye ko ata muntu numwe yohirahira ngo yitwaze iryo rikugwa rya Mbonima mu gucyoza igihugu ngo mu Burundi ibyaha n'ibihanwa. Amashirahamwe adaraniye ibyicaro vya politike yagize uruhara mu gusabire kugwa rya Mbonima ku ruhande rwayo asaba leta y'u Burundi nyabuna gukora uko ishoboye kose kugira hakogwa amatohoza kuvyo Mbonima yari yashikirije ko arugwaruka gu Burundi ruriko ruragirishwa imyimenyerezo ya gisirikare mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nabo nyene ngo aranezerejwe nire kugwa rya Mbonima nawo akiriho inzitizi. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura nabo nyene numunezero kuri bo kubera iryo rikugwa rya Mbonima. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Bakomeje kutwumva kandi tubibutse ko iyi ni radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mbibutse kandi mwe mu kutwumva kenshi ku biganiro byacu tubagezaho buri munsi nk'ejo mu gitondo guhera isaa 11 n'igice tubagezaho programu zacu zisanzwe. Mwumva ibiganiro binyuranye birimo Amerikana ku byaranze Amerika mu byashize n'ibihe turimo. Tubafitiye kandi guhera isaa 12 ikiganiro cyacu cya muri isanga ku Ijwi ry'Amerika. Ku munsi wejo tuzabagezaho ikiganiro cyerekeranye na Kiliziya y'aba Orthodox mu Rwanda. Turavugana na Bishop w'aba Orthodox mu Rwanda ni kirizeze gushyiraho umupadiri wa mbere mu gihugu. Mufite ibibazo muzakurikira mu kiganiro cyacu kejo kuwa gatatu mu gitondo. Tubararekeye kandi ibiganiro byacu binyuranye hari umuziki buri wa gatandatu mu gitondo. Mwese kandi muratumiwe mwatwandikira. Reka mbibutse adresi yacu mwatwandikiraho kuri email ni radio yacu @gmail.com. mushobora kandi kugera ku rubuga rwa Facebook kuri adresi ya radio yacu VOA. Ni ijambo rimwe mwakoresha radio yacu VOA, mukajya kuri Facebook mukatugezaho ibitekerezo byose mufite kandi mukumva ibiganiro byacu. Mbararikiye kandi ikiganiro dusangira ijambo murabimenyereye ni ku cyumweru buri gitondo, ariko kandi ni ikiganiro cyanyu namwe ubwanyu turabatumira kenshi. Mujye mutugezaho nimero zanyu za telefone mutugezeho ibitekerezo byanyu mubisangire n'abatwumva buri munsi ku Ijwi ry'Amerika.
Abanyamanyi baratiye Ijwi rya Amerika barabandanya kutwandikira bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi, ariko hari n'abakoresha uburyo bwa Facebook. Mugenzi wacu Eddie Guhema yadusomeye bumwe muri ubwo butumwa. Eddie.
David Hategekimana yagize ati nibyo koko irekurwa rye ryatewe n'igitutu cy'amahanga cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None se koko ntibari baranze kumurekura? Erega burya ubugabo buhimba ubundi butaraza. Murakoze. Elias Nzigama we yagize ati nibareke kubeshya ni igitutu cy'amahanga. Iyo Perezida Obama atavuga ririya jambo yari kuzagwamo. Ikibazo cy'Abanyafurika dutegereza ko badufatira ibyemezo buri gihe turacyari kurepe. Bahati Lambert we yagize ati kitaba igitutu cy'amahanga se ntibamurekuye ruko Amerika ibibategetse? Erega tujye twemera ko Amerika ari umuyobozi w'isi, icyo yategetse kirakorwa. Uko n'ukwihagararaho ku Burundi. Ntagorama Emmanuel we yagize ati ariko uwavumye Afrika ntiyakarabye, none se bamurekuye kubera urukundo bamufitiye? Oya, umugabo yavuze biraba nibemere natwe twaremeye. Manzi Fabila we yagize ati aha mu Rwanda ho wagira ngo si kwisi nk'ubu hari umurundi ufungiye kuri station ya police mu Ruhango umazemo ibyumweru bitatu arengana ngo witwa Ndahayo Emmanuel rwose police y'u Rwanda nireke akarengane. Edward Ntarindwa we yagize ati nange nkuri inyuma kuki mu Rwanda ho hataba nkawe. Mbarushimana Selman we yagize ati arabyamagana ashingiye kukisa iyo Obama atabivuga aba yararekuwe. Erega bajya bibuka ko bakorera munsi y'amaboko y'abazungu naho ibyo kwiyemera bajye babireka bumve ko batagomba guhonyora uburenganzira bwa muntu kandi nabo bizaba bahejo naho ubundi bemere ko nubwo bitwa abayobozi ariko hari ababarengeje icyubahiro. Twizeyimana Thomas we yagize ati mu kurengera uburenganzira bwa muntu mu bihugu byinshi bya Afrika hakenewe abagabo n'abagore badahungabanywa n'imiyaga ya politike mbi nkambonimpa. Habimana Joseph we yagize ati impirimbanyi zirwanira ukishyura ukizana kwa rubanda ni intwari cyane kandi nabo gushyigikirwa kuko ni igikorwa cy'ubutwari. Ubutumwa bw'abatwandikiye bw'uyu munsi reka tubusoreze ku bwa Kibasumba Blaise wagize ati ubwo niba atari igitutu cy'amahanga cyatumye bamurekura nihagira undi munyapolitike barekura kandi nzi yuko muri gereza z'i Burundi harimo benshi naho uwo musaza barekuye niyikomereza akazi ko kuvugira abatagira kivugira Imana izamwihembera. Ngibyo rero bimwe mu bitekerezo by'abakunzi bacu batugejejeho kuri Facebook. Tubibutse ko mushobora kutwandikira mukatugezaho ubutumwa bwanyu kuri VOA radio yacu cyangwa se mukabutwohereza kuri email kuri radio yacu @voanews.com.
Urakoze di kuvyimvira n'ivyifuzo vy'abanywanyi bi radio y'u America bakaba bashikije ivyimvira no munsi kwirekugwa ya Petero Claver Mbonimpa ayoboye ishirahamwe riranera gatega ka muntu mu Burundi APRODH. Mukanya turasozera ibiganiro vyacu vyo kuri uyu mugoroba ariko imbere yaho reka tubibutse incamake makuru twabashikirije.
Nibyo Fidele duhere mu Rwanda aho guhera uyu munsi mu minsi 30 iri imbere gereza gisirikare ya Mulindi yakira abagororwa bashya barimo Brigadier General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Urukiko rwa gisirikare rubakekaho ibyaha ruvuga ko bibangamiye umutekano w'igihugu rukaba rwemeje ko bajya mu buroko mu minsi 30.
Leta nshasha y'igihugu cya Afghanistan na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyateye igikumu ku masezerano yerekeye umutekano yari yatebeshejwe igihe kirekire azorekurira inteko z'abanyamahanga 12,000 kuguma mu gihugu cya Afghanistan igihe ibikorwa vya gisirikare vy'inteko zo mu mahanga bizorangira ku itariki 31 y'ukwezi kw'12.
Naho hani Washington Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhindi Narendra Modi bumvikanye kuzakorera hamwe mu kongera ubufatanye mu by'ubuhahirane, ishoramari, ikoranabuhanga n'umutekano.
Abarwanyi b'abakirde mu gihugu cya Iraq bagize uno munsi kwa kabiri ibitero ku birindiro vy'imo gwe ISIL babifashijwemo n'ibitero vy'indege z'ingwano za Amerika n'inteko z'igihugu cya Iraq.
Umuryango w'Uburayi wemeje kugumisha ibihano byafatiwe Uburusiya nubwo hari agahenge mu mirwano hagati y'ingabo za Ukraine n'abazirwanya bashyikiwe n'Uburusiya. Umuvugizi w'umuryango w'Uburayi yasobanuye ko Uburusiya butakoze byinshi bihagije ku buryo ibihano byakurwaho.
Raporo nshasha ivuga ko abana 2,000 bava mu karere ko muri Afrika mu burengero batakaje umwe canke abavyeyi babo bose kukiza ca Ebola. Benshi muri bo bakaba bariko bacigwa ivomo n'inshuti zabo kubera ubwoba bwo kwandura Ebola. Inshuti mwese mukunda radio y'u Amerika ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba bigarukiye aha. Tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Aida Mullen yafashije kwegeranya ibiganiro vyo muri iki gitondo kuri mikoro mari 19 Fidel Niyongabo
na Etienne Karekezi hani Washington. Kandi twongiye kubararika ibiganiro byacu byeje mu gitondo guhera isa 11 n'igice naho guhera isa 12 muzakurikirana ikiganiro muri sanga ku ijwi rya Amerika. Mwese kandi mwizere bagenzi banje bose mufite mu biganiro by'uyu munsi turabashimiye tubifuriza mwese umugoroba mwiza. Ubwo rero na hejo mu gitondo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.